Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for KIRA, the VOA's weekly health program for Burundi.
KIRA!
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 KIRA! Ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ingorane zitewe n'impanuka z'imyuzure y'amazi zirabangamira abanyagihugu. Amatohoza twakoze yerekana ko impanuka zitewe n'imyuzurira y'amazi arizo zakoze ku gitigiri kinini cy'abantu ku isi hagati y'imyaka 2001 n'2010. Abo nabo barimo abahasize ubuzima cyo kimwe n'abahakomerekeye. Muri rusange abagera ku 50,000 barahasiga ubuzima, abagera ku 75,000,000 bagashikigwa n'ingaruka z'ivyo byago uko umwaka utashe ku isi. Akarere ka Afrika nako nyene ntigasigara inyuma. Muri Afrika y'uburengero ibitigiri binini by'abataye izabo mu 2012 byatewe ahanini n'imyuzure y'amazi ugereranije n'ibindi biza byashikiye ku karere nk'uko inkuru ziva mu mashyirahamwe y'abagiraneza zibimenyesha. Indwara zitari nke zirakunze gufata abashikiwe n'ibyo byago. Izo nazo ni ziturutse ku isuku rike nka korera, gucibwamo, hamwe n'inzoka zo mu nda ku bana bato. Izindi nazo ni malariya hamwe n'indwara zo guhema nabi. Ubukire bw'amazi meza hamwe n'uburaro biri mu bituma izo ndwara zikarira abashikiwe n'impanuka zivuye ku myuzure. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko ugukinga indwara zadutse bivuye ku myuzurire y'amazi kokorwa mu buryo butatu. Ubwa mbere ni ukugabanya ibitigiri bishasha by'abafatwa n'indwara. Ubwa kabiri ni ukugabanya umwanya indwara zimara kugira ngo zikwiragire mu bantu hamwe no kuzituza burundu. Tumenyeshe ko bamwe mu bahuye n'izo mpanuka bashobora guhahamuka bitumwe n'uko bitaborohe kubyakira. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no gukinga indwara zivuye ku mpanuka z'ibidukikije. Kuri mikro kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cyacu ari naco rwanyikira. Kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri quartier Gituro iri muri commune Kamenge imwe muzashikiwe n'imyuzure iturutse ku mvura nyinshi. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati two kwikingira gute ingwara ziturutse ku myuzurira y'amazi ngizi nyishuba muha.
Nuko bo kura nk'ivyo bivyo babire ngaho nyene mu barabara hama nk'imisarigi gasaka ikabonesha neza. Amazi akagenda neza.
Twari dushaka ko twakora kwa rusangi gose rya tuzibura imiserege yazibye.
Umuntu yokora hatumbereye nyine ahabaye.
Nk'abakuru bagacimbiri cyangwa badekaritie bakatuba hafi kugira ngo ibyo by'amazi byagiye biratemba dushobore kubikura.
Nk'uwo mucafu wavuye ku buzi bwa sugumwe ni ngombwa ko ubushikangazi bw'amagara y'abantu butegereza kurondera nk'imiti bugapompa uwo mucafu ubwira twirinde izi ndwara.
Cyambere ni gupompa hajya ahantu habaye ijya myuzurira. Icya kabiri nacyo ni gukora isuku yo gukura ibyo byuzi birimo imyuka mibi.
Tukegera n'abaganga nabo bakadufasha mu bijyanye n'ubumenyi twe tutaba dufise.
Tukagerageza kugira isuku ahantu tubaye tukahakorera neza.
Ufata nk'ijya miserege bakimba imiserege myinshi kugira amazi atembe bijya byose byari byarateze bize biratemba n'abandi nyine bajejwe iby'amabarabara.
Muri muri rusangi imyuzure y'amazi isinzikaza abari basanzwe bafise ubuzima bugoyagoya akarorero nibimuga canke abageze mu zabukuru ugutizabo kw'abanyagihugu gutegwa n'isambuka ry'inyubakwa tutibagiye amabarabara y'imigenderanire twasanze ko imyuzure y'amazi kandi ishobora kuba intambamye mu iterambere ry'ibisagara canke utundi turere tuguriyemo abantu benshi inkuru dukura hirya no hino zitumenyesha ko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ubumenyi co kimwe n'uburyo bwo kwikingira imyuzure y'amazi bidasabikanywa ku rugero rumwe muri ico gihe uturere tuguriyemo abanyagihugu bakenye nitwo dushikirwa n'ingaruka mbi gusumba utundi ngo mukudashobora kuronka ibifungurwa bihagije uko ibintu biri bituma iyo ngerekana y'ibitigiri by'abafatwa n'ingwara zitewe no gufungura nabi kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara zivuye ku mpanuka z'imyuzure y'amazi tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagize mu makomine yo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura
ingwara zorabana no ndarwaye
ibonekeza cyane cyane ku bana batoyi mbere no kubakuze ingwara zitari nke ziramaze kwibonekeza ku batari bake mu nyuma y'indwi imwe bari bamaze bahunze isegenya y'imyuzurira yashikiye amakomine amwamwe yo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura hari umusonga ukubyimba amaguru gutewe no kurara mu mbeho atacu bafise gikwiye bifuka hari kandi ugucibwamo canke uduherehere ku mubiri bivuye ku micafu y'ibyo babayemo nkuko twavyiboneye izo ngwara zigeramiye abahungiye mu bibanza bitandukanye cyo kimwe n'abasigaye mu mihana nko mu makomine ya Kinama Mutakura na Buterere Janine Itangishaka yahungiye ku biro bya komine Kinama ava mu karere ka Gatunguru yaratubwiye uko amagara y'umwana wiwe yifashe
Mwiwe wanje wenyine na radio aragose ubwiso bukareremba hejuru kubera tutazi ngwari yo ziva
Tumenyeshe ko imyuzurira y'imvura yatembana n'imyanda iva mu tuzu twasugumwe twasenyutse mu makartier atari make
Chawi oya abantu batandatu. Abantu batandatu mufasa.
Ubwishi bw'abategerezwa kurara mu duhema twazanywe n'umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge gatera impungenge z'uko bo kwandukizanya ingwara na cyane cyane izo guhema nabi. Nkuko twavyiboneye kandi kuri komine Kinama utungana imetero zibiri kuri imwe dutegerezwa gusangirwa n'abantu barenga indwi. Byongeye utuzu twasugumwe twategekanirijwe abagera ku majana 600 ntiduhagije nkuko byemezwa na Claudine niyo nkuru yashikiye muri ico kibanza n'abana biwe babiri iyongerekana ku munsi ryabashikiwe n'ivyo vyago ritera ikeha ry'uburaro co kimwe n'ibisaswa uko ibintu biri birabangamira abageze mu zabukuru Helena Nyandwi n'umutamakazi Nawe nyene yahungiye mu Kinama avuye mu karere ka Gatunguru.
Kuryama ngembagara gucyo bugufa bwitunya bunyagara bukumbagara no kuri. Jewe amaguru uko bingana. Ndiyo ndaye nitunye bica bidimba gose.
Ugupoma imicafu yabashikiwe n'imyuzurira cyo kimwe na hamazu yasenyutse byarihutiwe n'umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge. Ivyo kandi birabahijya no hino y'amahema abantu begeranirijwemo no mutuzu twasugumwe imitsi yose mu gatondo nkuko abanyagihugu bahungiye kuri komine ya Kinama babitubwiye abanyagihugu bo mu mihingo yose harimo namashira hamwe atandukanye barabandanya gushikana ifashanyo zigizwe n'ivyambagwa ifungurwa cyo kimwe n'ibikoresho byo mu nzu tumenyeshe ko amavuriro yihutigwa atabara imbabare amaze gushingwa muri ivyo bibanza abantu begeranirijwemo Ku ruhande rw'abasigaye mu mihani wabo baratanguye igikorwa cyo gusibura imiserege n'amazu yabo. Twumvirize Adija niyo nzima twasanze kumutakura muri komine ya Cibitoke.
Cyatugira uburyo bwose tukayavoma kugira yahaje hazamwe imibu imaze kuba myishira vyarirana hanyu gacu usanga abana bacu barabasingora.
Imibereho myiza ifatiye ku isuku ikwiye kwitabwaho na bose na cyane cyane mu turere twabayemo imyuzurira. Abajejwe ubuvuzi muri Croix Rouge bahanura abantu kwama bakaraba igihe cyose bavuye mu tuzu twasugumwe canke iyo bagomba gukora kubifungurwa. Abajejwe intwaro muri komine Kinama basaba ko mu mavuriro atabara imbabare haboneka imiti ikomakomeye ishobora kugwanya ingwara zihambaye zo kwaduka muri ivyo bibanza. Zakaria Niragira arongoye komine asaba kandi ifashanyo y'imbuto kubarimyi bashikiwe niyo myuzurira. Mu minsi iri imbere leta izoha uruhusha abantu ko gusubira iyo bahora ngo basanasane ingo zabo no gukinga ingaruka mbi ku magara yabo. Melchior Simbaruhije numuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha makuru mu biro by'icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu.
Icifuzo cha leta nuko aho barundanya ari benshi batohate bagose ari naco gituma areje rya yeje tuzobararika abene cyo kugira ngo aho bishoboka n'ababishoboye bashobore gusubira gusanura kugira ngo leta bafashe kubaha amabati n'ibindi bikoresho bimwe bimwe.
Tumenyeshe ko isegenya y'imvura yaguye kuwa 9 ruhuhuma yasenyuye amazu angana hafi ibihumbi bitanu mu turere twa Gatunguru, Gasenyi, Kinama, Kamenge, Charama na Buterere nk'uko leta ibimenyesha.
Kwizukira gukingira ibidukikije vyogabanya impanuka zivuye ku myuzure y'amazi. Igikenewe kandi no kumenya hakiri kare uburyo bwokoreshwa mu kuzirinda. Ku nzuzi zimwe zimwe impome ndende zirubakwa kugira ngo ababa hafi yazo bakingigwe. Ivyo bikorwa kandi kugira ngo inzuzi zishobore kuguma mu nzira yazo mu bihe bidasanzwe nk'ivy'imiyaga y'igihuhusi. Uko niko vyagenze mu bumanuko bushira uburengero bwa IT. Imigambi yo kunagura uburimyi yofasha kugwanya inzara mu gihe habaye imyuzure. FAO ishyira hamwe mpuzamakungu gitaho ibifungurwa ku isi yarafashije mu bihugu bimwe bimwe nko kwigisha kuvomera imirima y'umuceri mu bihe by'imiyaga izana amazi menshi. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'indwara zitewe n'imyuzure y'amazi, tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'urongo y'igisata cy'amagara y'abantu mu ishyirahamwe Croix Rouge ritabara imbabare. Benoît Ndayisaba aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Benoît Nizigimana ndabahe mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Nibihe bikorwa mu maze gukora kugira ngo mushobore gukinga mu maguru masha ingwara zishobora kwaduka ziturutse kuri iyo myuzurire?
Kwabaye kwegeranya uburyo n'ibikoresho hamwe n'abanyamuryango bashobora gufasha izo mbabare.
Mbega abamaze kugwara barafise nyine bakingirwa izo ngwara?
Mu kinama hariho aga poste de soin babakiriramo mugabo kubibarengeye umuryango utabara imbabare waca ubatwara ku bitaro kugira ngo bashobore kubavura izo ngwara.
Ibintu nk'ivyo byo gufasha gucyoye birakunze ze kwari ko bikacha bimara umwanya muto.
Imisi yose twama dutanga umwizero ku bantu kuko iyo batagira umwizero n'ubuzima ntibushoboka. Abo bose babona ko amazi bakoresha atari meza bobanza kuyateka mbere yo kuyanywa kuko ayibujumbura murazi ko ayitingwa razakorera.
Benoît Nizigimana turabashimiye
nani kumugayira.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi nayo matohoza dushikirije. Tumira mate gato ukumviriza akaririmbo kavuga kati inshuti n'amagara.
Radio yani uganga Anita Munyana ari hano muri studio kugira ngo baronse inyishu z'ibibazo mutura tugeze mu gato. gace bazanda kwishura
bazanda kwishura
ingwara zoshwa zkwaduka ziturutse kwayo mazi yaduteye nibicafu biri mu masite ngene bingana nizihe
turashobora kudondagura ingwara zivuye kuri bijya byose umudurira uhitana gucibwamo zivuye kuri ayo mazi babana bagiye kubakayatubanga bakayanwa ive byose bikandukanira ingwara hama hari una ya ngwara bitakorera hama hari ingwara y'ubukangwe ikindi nitwa tuyoka tuvuye muri ya mazi acafuriye muri vya micafu ika nibindi
mbaza ndakwishura
twabasabye kugira mutubwire ningene twozikingira inyangwara
nukuja hamwe abanyagihugu leta bakaronderera inzira boha ya mazi atega bakaronderera inzira ubwa mbere hama bagakuramwo cyabi ni byose byazananye n'umwuzurira ari abantu ari bikoko ari ya micafu yahitanwe na ya mazi ivyo byose kwanza akabitorera inyishu hama ikindi gikomeye nuko bwo kwitwararika gukoresha amazi yo kwibombo bagakoresha ivyombo n'ukoza ifungurwa zabo bakoresheje amazi meza
rugamba rwa maki hayanje gwaruka nimurambigwe n'ubunyene muganga Anita Munyana ashishikara tanga isiguro z'ibibazo bibakiye tugeze gace ka kabiri kivyo bibazo
baza ndakwishura
n'umuntu aguye n'ingorane z'amazi ndamusanze nk'ahari yahuye n'ingorane z'amazi mfashanyo ya mbere no muha yobiyiye
ica mbere by'ukuri ni kumwirukana kwa muganga hama ikindi ca kabiri arakeneye kumvirizwa
baza ndakwishura
nko mu gihe abantu benshi baba barabuze ivyabo nababo hari ingorane zimwe zidasanzwe zishobora kongera guca zibashikira mu mitwe yabo
akarere nutanga ni wa muntu yabuze ibintu vyiwe yanzu yamusitukiyeko ntafise aho kikumusaya mumva yuko uwo muntu akwiye gufasha mu buryo budasanzwe wa wundi yagize ingorane mu mutwe rero barashobora kumegera kumushyira mu ica kigo citaho abantu basinzikaje amagara yo mu mutwe bakamukurikirana bakamwumviriza bakamuba hafi gushikaho babona yuko yasubiriye mu buzima bwa misi yose ku bubasha bw'abantu bw'umukama umuntu ashobora kugira intambwe agasubira mu buzima bwa misi yose
rugamba rwa maki hayanje ikiganiro nikira cy'ijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo by'ugwaruka tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ko mbona twebwe abene gihugu aha muri quartier usanga abaganga mutakwiragiye nta kuntu mwoduha imiti twega bene giye gukara turi pompa ya ubuzu bwa sugume bwose bwasanzaye mu makarte
uje muti ugupompa barafise ikintu bawuvanga sugupfa kubushira muri ya pompe hama ukarungika oya ni byiza yuko abanyagihugu boterera ariko mu mwanya udafise ibyo bikoresho byose bya birato bijika hejuru ari byo bita amabotine za mpuzu bambara kwa kundi kwikingira ku munwa kugira umwuka wabyo ntubuheme ivyo byose rero ni bisabwa yuko babagira neza amashira hamwe yofasha
mbaza ndakwishura
twakora gute kugira ngo ico kiza cyongeye gutera amazi ntashobore kongera kwinjira mu mazi y'abantu
twoshimikira kuvyerekeye ukuntu amatongo bayagabuye ukuntu biyumviriye amabarabara aca muri ayo matongo ica gatatu imivo hama ikindi gikomeye n'ukuntu abantu bubaka kuko ivyo byose babikurikije hausanga hari ikintu ciza kiyavuye ababanyi bagiye hamwe bakavyitwararika bizobafasha kwikingira amazi y'umwuzurira kuko amazi iyo ateye aricina inzira kandi aronona
arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu bene impanuro ahaye urwaruka tubwire amate gato ugusubira kumviriza akaririmbo inshuti n'amagara
kwa matu yuwahiriza kanatina aduha gusagarara uyu mukene
ijambo abanywanyi bacu. Umunywanyi wa mbere yatwandikiye avuga ati ndi Mustafa w'Ibusoni nagomba mbaze zijya nshinge batera abakenyezi zo gutandukanya ibyaro ngaruka zitera muganga Anita Munyana tanga umuco kuri icyo kibazo.
Uburyo bwose butandukanya imbyaro burafise inkurikizi nziza na zibi. Agashinge rero haraho gatuma umwigeme ava amaraso menshi kuruta aya yarasanzwe ava. Canke naho igihe yipfujije kubihagarika ngo asame imbanyi bigateba kugira ayisame. Urumva yuko ivyo bisaba yuko mwokwegera abaganga mukayaga bageza karaba ikibereye umwigeme.
Yatwandikiye ni Saidi abaza ati muganga fise umwigeme dukundana aje kunda bamuhira biratugora kwihangana nari nifuza ko twoja kwa muganga bakamutera agashinge gatuma adasama birashoboka muganga utwishuriye munywani
ingaruka z'inshinge batera abavyeyi kugira batandukanye ibyaro ziribonekeza nazo ni kuva amaraso menshi iyo ari mu bihe y'ubutinya nka kutabona amaraso ikiringo kitari gito canke iyo umukenyezi agombye kwibungenga agahagarika izo nshinge nk'uko bishobora kuba buno nyene canke bigateba kugira asame iyi nyine.
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizere ko batomokewe n'inyishu bahawe na muganga Anita Munyana. Nk'uko musanze mubizi ganiro cyacu tukirangiza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga insiguro ku myibutse y'abakurambere uno munsi uvuga uti amanyamarasara na saba bikubwiye iki
bikubwiye iki
uwo mwibutsa uba ugomba kwihaniza umuntu ashaka kwifasha mu bintu byose atagomba guhanuza uwundi
bikubwiye iki.
Iyo umuntu ahuye n'ibibazo agashaka ngo abyikemurire wenyine atawundi abimufashijemo uwo muntu ikibazo yahuye ntashobora kukikemurira.
Arabitoye.
Chuti bagenzi ariko mutwumviriza ikiganiro kira ndabakengurukiye. Twizere ko ivyumviro vyashikirijwe vyabunguye ubumenyi mu magara. Bagenzi banje Diane Ndonse yatorokanije amajwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro akongera akagihagararira ndabashimiye. Ikiganiro kira kivugwe kuko ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira kwandikire kuri VOA Bujumbura. Yandike mu jambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79953 ubusa 74 canke kuri 79934 57 kuri mikro nari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Let's keep it between me and you. And we cool, cause they don't know. I'm the one you be texting when you be up at your job. I'm the one that bought that Benz to see in your garage. I'm the reason you don't stress when it's hard. And anything you want is all yours. On your birthday, I'm the one who saw your birthday suit. The Birkin bag, all that birthday coupe.
keep it all real, I ain't gotta tell lies to you. You the only one who knows the truth.
They don't know, they don't know. We don't never say shh. Just keep it between me and you. And we cool, cause they don't know. They don't know. You don't be talking like a lame. You follow all the rules, you keep it cool. Still don't know. We was at the same hotel, Super Bowl and All-Star Week. You be acting shy, but you really an all-star freak. You got my name tattooed on your body. They don't know you belong to me. Yeah.
They don't know.
About the code names and the secret island trips.
They don't know.
When I be up in that, I be calling you my.
They don't know you like me.
They don't know you like me. They don't even know that I share you with my wifey.
They don't know. They don't know. They don't know.
We be in the same room.
We'll never say shoot.
Let's keep it between me and you. And we cool, cause they don't know.
You deserve the rewards. G5 planes, you deserve the board. Tell them other lames they can swerve, of course. And I swear to God, I'ma curve them broads. Cause they don't know. Vacations, they don't go. You stay patient, and I respect that. Cause you know how to play your post. The mother get antsy. That's why I never treat them fancy. You get yours off and bird off while they bargain shopping on Delancey. You ain't even tell your sister. Your mama thinking you don't even like Instagram, you don't even like pictures. That's why I'm with you.
They don't know.
Turn the lights on.
They don't know.
They don't know.
Follow all the rules, you keep it cool.
Thank you for listening to this program from the Voice of America.